Patricia Kubiyoya yahoze arongoye Burundi ubu akaba ari intumwa y'umuryango umwe bwa Afrika mu karere ka Sahel n'igihugu cya Mali niwaza ku isonga ry'abayakiriye umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose. Iruhande yiwe hari kandi na bamwe mu bahoze ari abategetsi mu nzego zo hejuru nka Liberat Runyeretse yigeze kurongora inama nkenguzamateka, Alphonse Marie Kadege yahoze ari icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, Alfred Nkurunziza yigeze kuba umushikiranganji wo kwivuna abansi akaba muramu wa Kadege, hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'intwazangabo z'ibicocoro bahoze mu gisirikare cya kera kizwi nka ex-fab imbere y'uko kivangwa n'imigwi yagwanya ubutegetsi yari yiziziwe n'abahutu mu gihe co cari kiganjemo abatutsi. Sentare Ntahinyuzwa y'u Burundi yabagirije ivyaha bitatu nyamukuru: ukwica umukuru w'igihugu, ugutembagaza ubutegetsi bw'igihugu hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abantu batatu barimo Bernard Busokoza yigeze nawe nyene kubicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu hagati y'ukwezi kw'icumi 2013 n'ukwa kabiri 2014 bahanishijwe umunyororo w'imyaka 20. Bagirijwe gufatanya n'uwa mbere ivyaha wakurikiranyweko. Umuntu umwe gusa mu bakurikiranwa muri dosiye y'urupfu rwa Melchior Ndadaye niwe yejejwe. Ni Antoine Nduwayo yigeze kumushikiranganji wa mbere hagati y'ukwa kabiri 1995 n'ukwindwi 1996, akaba yavuye mu mabanga atanze imihoho inyuma y'aho President Sylvestre Ntibantunganya akomborewe na Pierre Buyoya. Umugwi wa mbere kandi hejuru y'ugufungwa wo guherayo, Sentare yawatse indishi y'akababaro n'ijumbusho igera ku miliyaridi 102 imiliyoni 931 2,275 mu mafaranga y'amarundi. Abakurikiranwa bose mu rubanza rwa President Ndadaye basa n'uko bari hanze y'igihugu. Batanu bonyene kuri 21 nibo bari bamaze iminsi baburanishwa. Bagizwe gusa n'intwazangabo zo mu gisirikare zari zifite amabanga atandukanye mu 1993 igihe Ndadaye yicwa. Umwe muri bo yaburana yidegembye kwa 18 ukwezi kw'icyenda guheze. Urubanza rwabo niho rwari rwagiye mu mwiherero. Bose bahakanye ibyo bagirizwa. Mbere ababunganira mu mategeko babwiye Sentare ko imwe mu vyaha bakurikiranwa ko vyashizwe mu vy'abarundi bumvikanye ko guhana kw'ikigongwe c'ikivunga aho basinye amasezerano ya Arusha y'amahoro no guhagarika intambara mu mwaka w'2000. Umunyamategeko Janvier Bigirimana akurikirana ibibazo vy'u Burundi n'akarere k'ibiyaga binini yamenyesha ko runo rubanza runyegeje imvo za politike. Yabitwiganiye mu kiganiro co kuri telefone ya Hajwi rya Amerika.
Umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD wabonye ko ufise ingorane z'ukwemerwa mu gihugu, bariko baca mu nzira no mu vyatsi bikunde baronke ibintu vyotuma abanyagihugu cancane b'abahutu basubira gukunda kwemera uwo mugambwe. Kuva muri 2015 uri kurazana injyane z'amoko mu kugomba gutoteza abahoze mu gisoda ca kera, bikaba bijanye n'imvo za politike. Ikindi gituma tuvuga yuko urubanza rwereke cancane imvo za politike nuko mu masezerano y'Arusha hari inzira yari yatanzwe yotuma ivyaha vyakozwe mu myaka iheze bitashoboye guhanwa bishobora kuronka umuti. Iyo nzira yari yuko hashigwaho ibijanye n'ubutungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara.
Ariko Maitre Bigirimana yemeza ko bakoze ivyaha muri kahise na cane cane abagize uruhara mu icwa rya Ndadaye bategerezwa guhanwa.
Ico bikoze turazi yuko Melchior Ndadaye hari haba mugandaguye kandi yuko haboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimwe, ahubwo ni ikintu ciza cane. Nivyo twama dusaba ubutungane twiteze n'ubutungane buzoza bwerekana ivyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa. Ntibuze ari ubutungane bufata ikiringo kimwe, bufata akantu kamwe mu bintu vyinshi. Tufata yuko ari kugomba kujyanisha abarundi bakoresheje imvo z'ubwoko. Tukibaza ko ari urubanza bitebuke ruzosubirwamwo kandi rukarubanza ruteza kuzocibwa hisunzwe amategeko n'ibindi bihe Burundi bwagiye buracamwo bigoye navyo nyine umuntu atokwirengagiza.
Melchior Ndadaye niwe president wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi. Intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zaje inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurikiranye kuva mu 1992. Inyuma y'urupfu rwe kwa 2021 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka 10 irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe onu ivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika.